Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nini nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro mudukurikirana atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tanzania na Guinea Equatorial biriko bihangana n'umugera wa Marburg ushusha ukongera ukica nka Ebola muri Tanzania abantu batanu kuri munani muwamaze kuwandura barashengeye abanduye bose uwo mugera muri ico gihugu ba mu karere ka Kagera gahano rubibe n'u Burundi Urwanda na Uganda mu Burundi abagera kuri batanu ni bamaze kumenyekana ko bahitanye n'ingwara itaramenyekana ifisi ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg Abo se uko ari batanu baba mu ntara za Muyinga na Kirundo izo ntara zikaba ziri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu kandi zegeranye na karere ka Kagera ko muri Tanzania ahavugwa umugera wa Marburg ibipimo vya mbere vyarakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Burundi INSP kugira ngo kimare amakenga bibaza ko umugera wa warashitse mu Burundi ariko biza kwerekana ko atamugera wa Ebola urimwo ariko hari ibindi bipimo bikirindiriwe biriko birakogwa muri isanga y'uno munsi turaca irya nino ivyo mugera wa Marburg muhinga twabatumiriye kugira ngo adufashe gutanga umuco no kwishura ibibazo vyanyu ni muganga Arsène Nzobandora umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga kabasanzwe ari n'icegera c'umuyobozi hajeje gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède mwiriwe Dr Arsène kandi mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika muri isanga ikaze dusangira ikiyago Ego. Munkundire imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina umenyesha makuru wacu inairobi muri Kenya Elo Jurika neza abanza tubwire ivyabo bantu mu Burundi bamaze guhitanwa n'ingwara ifisi ibimenyetso nk'ivya Ebola na Marburg.
Bari mu mapfu ya bakumusoza umwe wa migwa muri zone baziro muri komine Gitobe intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. N'umugwayi wa mbere yitavye Imana niho yabonetse ku munsi wa mbere acapa bukeye igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa gatatu umwaka w'2023. N'umukenyezi w'imyaka 42 yari yafashwe ku munsi wa mbere nk'uko abajejwe amagara y'abantu aho mu Gitobe bazemeza. Ingwara yamunyarukije kuko yafashwe isaha 9 z'umugoroba acacikana isaha 10 z'agatondo bukeye nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika azemeza. Zato kimwe n'abajejwe amagara y'abantu muri ako karere ku munsi wa kane hafu y'abantu babiri umukenyezi afite imyaka 47 y'amavuko ngaho nyene ibaziro hamwe n'umunyeshuri wo mu ishuri nshingiro ryo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga ihana urubibe na Kirundo mu buraruko bushibuseruko uwa mbere yafashwe bukumbi mu gihe yaravuye gusoroma imboga hagati y'isaha 11 n'isaha 12 minota 42 ku mugoroba wo kuwa kane yari amaze kwitaba Imana inyuma yo kuva amaraso menshi mu mazuru no mu kanwa nk'uko abari bahari babyemeza kumuhinga mo kumuhusu wakane njene mwana umuige meo kuhishure nshingiro jako vero mwiko mine butihinda hafi mpaka wa Tanzania ya chika nyamaze hugezua kufitaro vzako mine gitera nye mwri yonara njene ushio nganjibwa magala ya wanu gavu zeko nye kuhigendela ya rafisi mnaka chumino munani ya liyafashwa dahuachi vwa mamaraso yonge lafa maraso umyenge izuru nyuma y'urupfurwo mwigeme w'ikobero abantu batari bake baragize ubwoba imuyinga na cyane cyane abegereye rubibe rwa kobero Burundi buhano na Tanzania bibaza ko ari kiza cya Ebola coba cyateye mu gihugu cyangwa undi mugera ifitanye isano wa Mabag uherutse gutangazwa muri Tanzania ubushanganji bw'amagara y'abantu bwavuye busohora itangazo bumenyesha ko izo abantu biketse atari byo kubera igihugu cya Tanzania cyari cyatangaje ko cyatewe n'ikiza cy'inyonko iterwa n'umugera witwa Mabag ubushanganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwaciye bwihutira kurungika abahinga gufata ibipimo kuri uwo muntu yitabye Imana nabo begeranye mu nyishi kigo INSP cyatanze muri izo bipimo byakozwe byerekanye ko atandwara y'umugera wa Mabag canke Ebola yari afite ni kwitangazo ryatewe k'umukono n'umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushinganji bw'amagara y'abantu ryasohowe ku wa 22 ukwezi rivuga mu gitobe yabashengeye bafashwe babara mu ndano mu ruhago baba baraso mu myenge y'izuru cyane cyane umwanya w'ugucikana baribwa cyane mu mutwe bafite ubushuhe burenze bongera badahwa banacika intege bakikubita hasi mu bitaro byo ku murwa mukuru wa Kirundo ku munsi wa gatanu mu ijoro habonetse wundi murwayi afite bene izo bimenyetso nyene nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye iyongereye ku wundi wibaziro umusore w'imyaka 23 yafashwe ku munsi wa kane isaha imwe y'ijoro acanyarukanwa ku ivuriro rya Migwa muri komine Gashoho mu ntara bihana urubibe ya Muyinga ihegereye no muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo nyene ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abandi barwayi bafite bene izo bimenyetso bamaze kuhaboneka amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'abanyagihugu batashimye ku mwidondoro wabo uje ahabona nuko abanyagihugu bamigwa banse ko hari abandi barwayi bahajana bavuga ko batinya kwandura iyo ndwara na bamwe mu baforoma bavuga ko izo babonye byabateye ubwoba n'indwara yica bukumbi munsi y'amasaha 28 wifashe abasezeye isi biteye ubwoba kandi abantu bose baterekewe n'ubwoba ubu ni kuba mu baforoma sigura bamwe mu banyagihugu basaba leta gufata mu minwe ikibazo cy'indwara no kurungika ibipimo mu bihugu n'amalaboratoire afite ubushobozi n'ubuhinga buruta ubw'ikigo INSP kijejwe amagara y'abantu mu Burundi igituma batinya cyane nuko akarere barimwo kuburaruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi katari kure y'akarere ka Kagera mu buraruko bushyira uburengero bwa Tanzania umushikanganji wa Tanzania w'amagara y'abantu umi mwarimu yatangaje ku wa 21 uku kwezi ko indwara iterwa n'umugera wa Mabag imaze guhitana abantu batanu batatu bakaba bari ku musego kuberayo hari umurwi w'abahinga bo mu bushikanganji wacu hamwe n'abawemesi baroye mu gitobe no mu Kirundo kuraba uko ibintu byifashe tuzomenya neza ukuri nibamara gufata ibipimo maze bakabizana muri INSP ni ku isoko y'ijwi rya Amerika mu bushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ryatubwiye umugera witerewe Mabag uboneka gake kandi ushobora no gufata ibikoko byo mu bwoko bw'impamvu inkende hamwe n'inguge kugera ubu nta rucanco cyangwa umuti uvura indwara utera biraboneka nk'uko bishyizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu OMS mu Kirundo kiretse ko hafashwe ingingo zibuza abanyagihugu kuramukanya bakorana mu minwe bagasabwa kuguma bakaraba n'isabuni n'amazi meza nta zindi ngingo zatangazwa n'abajejwe intwaro hamwe n'amagara y'abantu iyi ngwara itaramenyekana yibonekeje inyuma y'aho leta itangarije ku wa 17 ukwezi kwa gatatu ko hadutse ikiza cy'indwara y'ubukangwe inyuma y'imyaka 30 yose iyo ngwara yaraciwe mu Burundi igihugu ibiharuro bya OMS byerekana ko abana baronswa incanjo ku bice 90% eroje buri kaneza ijwi ry'Amerika.
Eloge widi kaneza tugukengurukire tuce tukugira ko inyuma iyo nkuru wadutunganirije mu mpera z'ukwezi kwa gatatu abategetsi bo muri komune ya Bugabira intara ya Kirundo babwiye ibiro vyacu vy'i Nairobi muri Kenya ko hari uwundi mukenyezi yapfuye afise bene ivyo bimenyetso nyene vyafashe bane bashengeye bakaba bakiriko bararondera iyo ngwara itaramenyekana iyo ariyo. Nuko rero reka dusubize mikoro yacu muri Suede kurondera umuco ku mugera wa Marbourg. Muganga mwamwumvise turi kumwe ni muganga Arsene adufasha kwishura ibazo vyanyu n'ivyacu dufise kuri vyuno mugera. Muganga Arsene rero umugera wa Marbourg ni umugera nyabaki.
Umugera wa Marbourg nk'uko bari baje kubivuga mu kanya ni umugera uri mu mumugugu ni uja mugero tera ebola ugie kubira urawana kwa hali mwambu njango mwa kubira sisi iwe nhozenshi visana hanyumareru yu mugera umuha uzi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'indwi nk'uko iryo zina ribivuga ni naho watorewe ubwa mbere ni muico gisagara cyitwa Marlborough mu Budage naho icyo gihe bari baronkeye abagwayi mu Budage hamwe no muri Serbia abo bari abakozi bari bavuye gukorera mu gihugu cya Uganda hanyuma baca bagwara bashitse muhi wabo icyo gihe rero abandi bagwaye haragwaye bavuye hamwe n'inshuti mu muryango icyo gihe rero ibyo bari bavuye gukorera muri Uganda bari bakora ubushakashatsi ku bihimba by'umubiri by'inguge n'inkende
umuntu rero yovuga ko uyu mugera wowe watanguye muri Uganda ku inshuro ya mbere nubwo abawanduye ubwa mbere ari abo mu gisagara cya Marlborough mu Budage gamganga
mu bisanzwe ugiye kuraba uyu mugera ahantu umuntu abusanga ibikoko usangamo nizo nguge ni kizirandura mugabo ugiye kuraba ikikoko gikunda kuba gifite uwo mugera ni mu bisanzwe ni ubuhungarema nabwo ni buri mu bwoko bwinshi hariyo ubuhungarema bunini iya bw'ibyamwa nibwo bukunda kuba bufise umugera mu bisanzwe izo nguge zindi nazo zirandura uwo mugera uvuye kubwo buhungarema
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bamaze gushika kugira ngo dusangire ikiyago turahera kuri Janvier Tuyisenge Janvier ikaze ku ijwi rya Amerika n'umwe muri isanga
ndabaramukije cyane rwose Diane
guherere ga Janvier
ndi ahanya muri Kenya mu ntara ya Kisumu nari nifuje kugira icyo nterere kuyo muganga
yego harakumva turi kumwe duka ku ijambo Janvier uri kuri twumvaga Janvier
ndiko ndabumva nari nifuje kuramutsa abanywanyi b'ibya Amerika na n'uyu mutumire hano nyana aho nyine iyo ndwara ariko gerageza kuyitura kuko irashindikaza cyane rwose
iramaze kwibonekeza muri Kenya hari amakuru ahari ko ihari
bamaze kumva yuko ibimenyetso bimaze kuboneka muri Uganda ku mupaka wa Uganda na Tanzania bace batangura kupima abantu bariko barava muri Uganda n'abariko barava muri bariko baja muri Kenya kugira ngo icyo kiza gihabwe gishwara hano muri Kenya
kurakoze Janvier kutubwira uko muriko murawirinda ngaho muri Kenya ubwira umunsi mwiza
nanje ndagera cyane rwose Diane nabo mu gihe umunsi mwiza n'umunsi nkaba numva nishimye cyane rwose kuba mvugiye ku bya Amerika
urakoze cyane reka duce twakira na Laurent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
yego
akabazo kawe canke intererano uco tubwira naho uherereye Laurent
twari kubazo akabazo kandi ni kubataramisi indwara yaba yandikira akandi kabazo k'umuriro yinda mutwe hano ibimenyetso byanjye ngiye kabisa ngiye kandi bavuga ngo tubone ko yinda
Laurent telefone yawe ntituriko turakumva reka dusabe muhinga bw'ivyuma basubiye kutuguhamagarira mu kurindira ko bagutora reka twakire Trump niko yitwa Trump ikaze ku ijwi rya Amerika niko yise kuri Facebook
Allo ndavumva neza cyane
ako nakazina witaziriye mugabo akabazo kawe naho uherereye
ya ikibazo murakoze cyane ndi mu Rwanda.
Mhm.
Ndabumvira mu gisagara cya Kigali.
Mhm.
Ikibazo. Urabona iriya ndwara. Alo?
Turiko turakumva duga ku ijambo Trump.
Iriya ndwara ni caduka, ni nzaduka. Kandi yagaragaye mu ntara y'Akagera ihana imbibi n'u Rwanda, ihana imbibi n'u Burundi, ihana imbibi na Uganda. Ese abahanga nta nkingo barayibonera bimeze bite? Ni cyo cyaza nashaka kubaza umutumirwa kuko biragaragara ko aba ndabirafata intera ariko abahanga ntabwo bakubwira hakiri kare itarakara muri rubanda.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Bakayishakira urukingo.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Murakoze.
Muganga Arsene, mbere ko muza kwishaka no kabazo kwise Trump kuri Facebook, reka tubanze tubaze ahanini ingwara ifata gute ibimenyetso n'ivyahe.
Ibimenyetso by'iyo ngwara ahanini umuntu agwara giturumbuka, akagwara afise umucanwa mwinshi cyane, hanyuma kamene ku mutwe, akagira ububabare mu ngingo hamwe no mu mitsi. Akumva ko atamerewe neza, mu nyuma akaca ahongera ko rero ibyo kubabara mu nda, kugira isesene no kudahwa. Ikindi nacyo arashobora kugira ni agaci no gucibwamo, arashobora gucibwamo. Mu nyuma rero yaci iminsi niho baca batangura kugira iby'uko bagira ku mubiri, ukabona batangwe kugira ihinduka kamera nk'uko umenga umuntu ayikora virirana ku mubiri. Mu nyuma rero niho bitabi bigeze kure umuntu aca atangura kuva amaraso mu bihimba by'indani mu mubiri. Ibyo rero nibyo bikunda guhitana abarwayi.
Ayo maraso atangura aza kuva umuntu yatituye muganga hakiri kare canke bitebe bitebuka uko biri kose, n'ubwo yo mwitura ni zimwe mu ni hamwe muho abwiriza guca iyagwaye.
Kubera iyi ndwara igoreye nta muti cyangwa urucanco ruhari, iyo umuntu agiye kwa muganga ahanini ibyo bamufasha dufate nk'ibi by'uko uca usanga bacibwamo bakadahwa kenshi, umuntu arashobora kumufasha akamuha ibyunyunyu cyangwa ibindi baba bakeneye kubera ibyo baba batakaje byinshi. Naye ahandi benshi barokoka ni kubera umubiri wonyine uba wigwaniye. Rero iyi ndwara ahigoreye si abantu benshi ako bamaze kuyitora, si abantu benshi bayigwara ku buryo dushobora gusanga hariho ibyigwa byerekana neza urugero rw'abapfa, kubera ibiharuro atari byinshi bica bigora. Mugabo icyo umuntu amaze kubona kwabo barwayi bake bake baza baraboneka mu bihugu bitandukanye, urabona yuko abarokoka atari benshi. Urabona ko atari benshi, urabona ko ari indwara yica rwose. Rero kuja kwa muganga nta muti uburi iyo ndwara uhari birafasha, kubera iyo umuntu agiye arafashe umubiri ibyo wagiye uratakaza, hari aho umubiri wigwanira wo nyine, bigatuma ibyo rero bashobora kumufasha mu bwo buryo.
Inkuru y'umwana isubira inyuma, bamwe mwatubwira bayandura ubwa mbere bavuye muri Uganda bakaja mu Budagi muri Marburg, ari nacyo gituma yitwa gutyo, barakize bakiyandura muri mu gihe bayandura canke yarabahitanye byihuse.
Bajya mu Buganda bari bavuye hariya nta ibiharuro byinshi nk'ibyerekana, mugabo hari ibindi biharuro byerekana abandi baragiye baragwara mu bihugu bindi bitandukanye. Icyo gihe hinde turabe hari ibiharuro bihari kwabo bo mu Budagi hagwaye abantu bose hamwe 31, hapfuye ndwi muri abo 31.
24 barashoboye ku
20 kubera ibi bihugu biteye imbere kubera baba bafite bijya bavuga byo haburigwa indembe
baba bafise ubushobozi buhanitse n'ibihimba bimwe by'umubiri biretse gukora umuntu ashobora kuba arakoresha imashini mu kurindira ko bitora bitende nico gituma bo ngahanye naho naho bashoboye gukira ni benshi n'ahandi ugiye kuraba ibindi biharuro byagiye biraza mu nyuma si byinshi usanga abarwayi n'umwe benshi urabona ko bapfa ibiharuro by'abapfa usanga biri hagati ya 22% ku ijana na 90% ku ijana urumva mu bihugu biteye imbere usanga ari abo bafise 20% ku ijana nk'ibi bihugu bifite uburyo buke nabyo urumva umuntu yegereye 100% ikindi naco rero nuko tutokwibagira nuko benshi hari abapfa umuntu atazi icyo abishe nico gituma ibi biharuro rero bigoye kugira kubera bifatiwe ku bantu bake
muri wa mwanya mwatubwira ingene igenda iraba kumeneka umutwe kuyogwa kugira iki akenshi abahitanwa nayo ibahitana mu kiringo c'igihe kingana gute bamaze kuyandura
uwo mwanya uragoye kuko usanga biva ku mubiri w'umuntu naho ukuntu bumeze n'ukuntu wigwanira hamwe n'uburyo baba bafite bwo kumufasha kuko nk'aba anye dufate nk'ubu nk'umuntu yayafashwa atakaza ibyunyunyu n'amazi menshi mu mubiri ibyo byonyine birashobora guhitana umuntu mu mwanya mutoya urumva biva n'uburyo uwo muntu aronse bwo kuvurwa mugabo ugiye kuraba ryari sinasubiye inyuma gatoya umuntu ugiye kuraba ryari umuntu agwara iyo yanduye bifata imbere y'uko atangura kurwara nk'uwo wanduye biri hagati y'iminsi ibiri n'indwi zitatu mugabo benshi bagwara hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi
icyo kiringo kirasanzwe ku bamenyereye iby'indwara kirihuse kirabayabaye kiri hagati na hagati
icyo kiringo mu bisanzwe muw'uwo mwanya uwo mwanya yuhakwa kuba muremure kuko akenshi uranabyibagira n'uko muba mwarahuye nicyo gituma ari byiza rero ko umuntu mu gihugu baza baramenya nk'izo ndwara iyo ziriko ziragenda bakaca babwira amakuru abantu bakamenya nk'ubunye waba uri umaze iminsi uri mw'ubwo burere buba burimo izo ndwara kugira ngo batangwe kurwara umuntu abyiyumvire kare
dufate uno munsi ku wa mbere Yuvinali arafashe uyo mugerara wanduye ejo aciyahura na Yusina acawufata ubwo nyene canke aza kuwanduza iyo awumaranye umwanya muremure
aza kuwanduza iyo amaze kurwara ataragwara ntiyanduze
murakoze cyane
kuko kwandura naho ugiye kuraba benshi bandura haba baba bagiye nk'abo baba ariko barakora ahantu hari ibyo bikoko biba byanduye cyangwa nk'abantu baba bahuye n'abo bantu baba barwaye bagahura n'amaraso cyangwa ibindi bivuye mu mubiri w'umuntu aba arwaye nicyo gituma rero mw'icyo gihe ni ukuraba nk'abantu baba bavura abarwayi nabo nyine bakikingira
yego murakoze cyane muganga Arsene Nzobandora duce dusubira ku mirongo ya telefone twakire uyundi mugwi w'abantu baturindiriye turahera kuri Idrissa Bakungu Idrissa ikaze ku juge Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
Idrissa mugabo utuvane muri haut parleur kuko bica bitugaruka ko uvugije hejuru telefone biratugaruka ko bikatumena amatwi bikamena n'amatwi y'umutumire wacu
Ego
uherere ga Idrissa
murakoze cyane imirire yane Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye muri Suède
murakoze cyane kuba wamudutumiriye twashaka kumenya byinshi kuri ubu burwayi bumaze kuza turashaka katwe nashima ko mu Rwanda ubwo burwayi butari bwaza ndamwisabira ngo aduhe informasiyo yose ukuntu ubwo burwayi bufatwa n'ukuntu twabwirinda nawe niyonyamwibariza ngo haba harabaye amahugurwa benshi ku baganga bo mu Rwanda nibarinda nyamubaza ngo natugereranyire ibimenyetso bya corona cyangwa ibura cyangwa n'iyo mugere w'umuraza uko awufata n'uko twawirinda n'uko twirinzira bigira yaje mbere tukabasha kuyitsinda biradusaba iki kugira ngo tubashe gutsinda uyu mugera wayo navuga nongera nababaza ngo uwo mugera ku bana bakiri batoya tuvuge niba abana bakivuka niba ushobora kubandura cyangwa n'izindi ngaruka twatuma twakwirinda uyu mugera nongera nkasaba abanyarwanda bose tugashyira hamwe tukirinda uwo mugera
urakoze Idrissa Kigali muratwumva tankomanzi imyitsu yawe cuyirindirira ku radio deka muganga murumvise utubazo kwa Idrissa mu mwishure
yego namushimira kubibaza bajeje ingwara nkuko mwabyumvise kunifata biragoye gutandukanya n'izindi ngwara nyinshi zigenda ga uko ibyo gushuha cyangwa kumeneka umutwe cyangwa urashobora kubitwara ufise iyindi ndwara itewe n'iyindi migera nicyo gituma rero ahanini ikintu nyamukuru ku gice kiraba abantu bajejwe gutunganya amagara y'abantu ni uko baba bafise bagerageza kurondera ama unité de surveillance nk'ubu hagize indwara z'ibyaduka ziza bakaba bafise abantu bakurikirana baza barapima bakaraba indwara ziri mu barwayi baza kwivuza aho niho umuntu ashobora gutora n'izi ndwara naye ahandi bigitangura biragoye gutandukanya n'izindi ndwara cyane mu kuzirinda akenshi nk'uko nabivuze aho mugera umuntu usanga mwiza bikoko nayigeze kuvuga buhungarema izo nguge ni ukuraba abantu baba bakora nk'ibyo baba bakora ahantu hashobora kuba harimo n'ibyo bikoko kuko umuntu akajya n'ubushakashatsi akaraba indwara ziri n'ibyo bikoko umuntu asanga bihari nawe rero iwacu usanga ari byo bigora kenshi nta bushakashatsi dukora bifata uburyo bwinshi mugabo nibaza yuko byategereza kuba mu bintu ibihugu biza biyitwararika kugira ngo umuntu aba azi ibiriko byatembera mu gihugu bishobora gutera ingorane ku byerekeye amagara y'abantu hanyuma rero icyo umuntu yakora mu gihe hari habonetse umurwayi arwaye n'izi ndwara ikintu cya mbere umuntu aca akora ni uko abo barwayi baburira ahantu umuntu abakurikirana kandi bataba bari bavanganya n'abandi barwayi hanyuma ababavura bakaba bafise nabo ibikoresho byo kwikingira kugira ntibandure hanyuma nico nyamukuru ibikije uko umuntu akurikirana akaraba indwara ziba ziri ko ziragenda kuko ikibazo turonka kenshi ni ibiryaba abantu bapfa dufate ntitumenye neza ibyabishe kuko ibipimo tuba dufise si byinshi naho ufata ibi bipimo by'indwara gisanzwe usanga kenshi tutabipima ngo tubone abantu benshi indwara barwaye akenshi turavura kubera turaze tutereka turashire kuri uyu muti turabe ko batora mitende urumva iyo bakize n'ibyize iyo badakize naho ntitumenya tuti iki kintu cyabahitanye niki nk'abajya ubona bashobora kugenda mu bitaro bashushe bafise ibindi bimenyetso hari n'abo baba bagize ama infekisiyo ashika mu maraso akaba ariyo abahitana cyangwa bakaba bahitanye n'ibindi ndwara ibyo rero bisaba yuko ibihugu byitunganya umuntu nato bashobora gupima abantu bose baba bafise n'ibyo bimenyetso akaza arapima napima bakeye kugira ataramenye indwara zihari mu gihugu rero dufate nko mu bihugu byose baba bafise amalaboratoire nationale boshyiramo umwe n'ibyo bintu bakamenya n'ukuntu babifinansa kuko urumva hari aho bizinda ku barwayi ugasanga ntibabirishe ngo n'ibyo bipimo kugira umuntu amenye ibiriko birarengana ibyo byo bari bo butunganya bakaraba bagategura mu buryo bukoreshwa ibyo bintu byo gukurikirana indwara ziba ziriko ziragendagenda mu gihugu.
Mbega muganga, tuvuze hari utubazo dukenya mutarishura. Idrisa Mugabo munkundire, mbanze ncishemo gwanje, muvuze gupima harya mupima gute ino ndwara ya Marburg? Mufata amaraso, mufata amate, mufata iki?
Hari ibipimo byinshi mugabe igipimo gisanzwe gikoreshwa ni igipimo umuntu apima amakanda y'iyo mugera bijya bakoresha na PCR, niko bita analyse ya PCR. Ahandi nawe umuntu aja gukoresha ibyo kuraba abasoda, mugabe ibyo abo basoda nabo umuntu aza kubagira haciye umwanya munini, mugabe yugirishije mu ico gipimo gipima amakanda iyo migera ibyo bitora hakirika.
Nuko mpava ndakurenganya nkakubaza ibyo akarere utajeje, kuko udeje akarere ka Kalmar muri Seruko bwa Suede. Mugabo urafise abo mukorana mu gihe cya minsi yose mu gihugu cy'u Burundi, abariyo bakubwira ko nko mu Burundi canke mu Rwanda ivyo vyo gupima uyu mugera bikwije mu vyivyuma aha makuru gufikira
n'ivyo bipimo mu bisanzwe ugiye kuraba iki gice cyo muri Afrika kijejo kurikirana ingwana zandukira. Kumva aho atanguye kuba ibiza bya Ebola ni baragerageje kugira ba bigishe abantu bakora mu ivyo byo gupima indwara, baragerageje kugira bigishe ko bo menya ibiri gusuzuma n'ubu bwoko bw'indwara. Nibaza yuko ntihenze ko ibihugu byinshi byari byarungitse abantu baja kuvyiga. Nibaza rero ko ni Burundi barahari, sinzi ukuntu bangana, ariko mu Rwanda ndabyo ko bahari, kuko hari n'abo duhora duhurira mu nama zimwe zimwe zibera ngaha ku mugabane w'Iburayi.
Akabazo rero ka Idrisa ko kumenya ingene mwitunganije, ingene muhagaze abahinga kugira ngo mushobore guhangana na kino kiza ubona isi.
Abahinga bama bariko baratohoza, kuko n'ibi bihugu usanga ata muntu n'umwe barigera bahabona bagwaye iyo ndwara. Usanga hariyo abantu bakora ku izo ndwara, kuko turazi yuko iyo zibonetse zituma hari ibibazo byinshi. Rero hariho abashakashatsi nk'ubu unye baragerageje dufate, hariho imiti bigeze kugerageza kugira bavure Ebola kome umugero uri mu muryango umwe, bariko barayigerageza kugira barabe ko uwo ukorana gatoye. Nico kime n'incanco, hariho incanco zibiri bakoresha mu gucandagisa ibya Ebola, nazo nyine bariko barazigerageza. Mugabo ugiye kuraba incanco zerekeye uyu mugera wa Marburg, hariho ibyigwa biriko biraro naho bikiri kure. Hariho umushakashatsi akorera ngaho Maryland, ndazi yuko afise ikigwa ariko aragira ca ibipimo vy'infata kibanza ku bantu bakeye vyerekanye inyishu zishimisha. Ubu hasigaye rero ko bazobugerageza ku bantu benshi kugira barabe yuko tworonka urucanco.
Idrisa, mu tundi tubazo ya DJ yabajije ivy'abana bakiri bato, no mugera urabagira umutwe
iz'abana bakiri bato, kubera abana bakiri bato badatemberera mu ivyo bice umuntu ashobora kwanduriramo. Si abana benshi batoye, mugabo ugiye kuraba ko umuntu yandura nubunye umuvyeyi wiwe yanduye, nabo nyene ntikibuza ko bandura.
Hanyuma ga muganga, hariho abandi batrindiye mugabo banze duce tujanirana n'aka kabana. Umuvyeyi abafise inda y'ibungenzi bigashika kagwara Marburg, umwana arayivukana canke ntaho bisabisaniye kuhanahana uyo mugera biciye mu muvyeyi n'umwana?
Ibyo onye nk'uko nababwiye, abantu benshi bamaze kurwara iyi ndwara, hari ivyigwa byinshi bikenewe kugira nk'ubu onye nk'ibyo by'uko umubyeyi ashobora kwanduza umwana ari mu nda, nk'ibyo byigwa ntabihari. Mugabo ugiye kuraba, ugiye kuyumvira uko umugera wandura biri mu maraso, nticobuza ko umwana nawe ashobora kuyandura. Mugabo urumva nta byemezo tubifitiye, kuko nta bushakashatsi kuraba kugira ngo turabe kwiyumvira yotuma umuntu yandura.
Murakoze cyane muganga Arsene Nzobandura. Dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Nestor. Tuse Nestor na Bili, ariko turahera kuri Nestor niwe yatanze Bili. Nestor, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ndakumva. kumva
uherehe ganesito
yemereye mu kibitoki mu buzumbu carugombo mu Burundi
mu kibitoki carugombo havugwa make
ema hapoka amahoro meza cyane
amananasi araboneka ndazi ko ariyo agwiriye yo na matomate
ema no butse ko turapoka ni moto kazi ko turanca ko tuyapakiye nyinshi
nuko rero nagutumiriye muganga Arsene Nzobandora ni umuganga wo mu Burundi ariko akorera muri Sweden kugira ngo ashobore kukwishura utubazo dutandukanye ku kiza cha Marburg virus ya Marburg akabazo kawe
anzu ndamukiritse uwo mutumire muganga
arakumva
mire mire
eko cyane hanyuma kebonagira mbaze turamenyereye hadukibiza hanyuma abaganga bakatanga inama y'ukungena abanyagihugu bo kwifata kugira ngo ibyo biza kumbure nibiranda gati ngo bifate umubare mwishi nagira mbaze muganga nti none beko munyagihugu yo kwifata gute yo yogisuku iyihe kugira kumbure yirinde uwo mugera w'iyo ngwara ntumufate cyo ni kibazo cha mbere hanyuma ikibazo kigira kabiri nagira muganga umbwire mbe hari urukingo rukinga iyo ngwara kugira ngo niranda gate mu gufata bene gihugu ibibazo byanjye nibyo murakoze
urakoze Nestor guri musumiza ngaho mu rugombo ariko Nesito Nestor guma ku murongo ko ndatwa mu Burundi mutatwumva kandi bimwe mu bibazo wabajije muganga ari yabyishuye ariko ankundire ace ku masonga kwishure ukiri ku murongo wa telefone muganga
urucancu nta ruhari mugabo hari izo bahora bagerageza bigeze gukoresha kuri Ebola kugira barabe yuko kome kubera ibyo iyo migeri hakwa ni gusa ibyonye hari aho bazikoresha kugira bagerageze n'andi urucanco nye n'izina rubacari mu byigwa bariko baragerageza baracari umwanya mugabo bikorwa biguma bitembe hanyuma ibyerekeye kwikinga naho iyo hamaze kuboneka abagwayi ni ibyo by'uko umuntu araba abantu bamaze kugwara ari nk'indwara umuntu atazi ni ukugabanya abantu baraba abo bantu kugira ngo umugera ntubandanye urandagata hanyuma iyo ari abantu benshi bafashwe hari aho bishobora gukenerwa n'uko n'ako karere umuntu avuga ati mwaka karere tugabanye iby'uruja n'uruza za mwako karere mugabo urumvise igihe biba byashitse kure hafatwe abantu benshi itarimwe hari uburyo busanzwe buzwi bw'uko n'umuntu akinga indwara zandukira ni bintu bwo kugabanya abantu aho hafi yabo baba bafashwe mugabo si byiza rero nuko umuntu aza kugara ibice binini y'ibyo sindabikunda ni ibintu byo kuraba ukuntu iyo ndwara iba yifashe umuntu agafata n'inkingo bijanye kuko hari aho abantu bashobora kujana ibishobisho ugasanga iyo hadutse indwara bugaye igihugu tose canke igice cy'igihugu abantu ugasanga bishwe n'ibindi badaheza bari gushobora iyo ndwara ari kwica benshi gusumba rero ibyonye n'ibintu byo kuraba uko biba byifashe umuntu agafata inkingo bijanye aravye n'ubushakashatsi aho buba bugeze n'icyo gihe mugabo ikintu cya mbere nyamukuru ni uko umuntu agabanya abantu baraba abo bantu baba bagwaye bagakingira n'abakozi bo kwa muganga bakabaha ibikoresho bakoresha kubera ibibyo birazwi yuko benshi bandura iyo bariko bakora kw'ibyo bikoko bifise defisiyo migera canke iyo bariko bita abo bagwayi baba bagwaye kubera ukoze ku maraso canke ibindi biva mu mubiri kw'abo bagwayi niho abantu
bandura
aba baraba bakaba bake hanyuma ibisigaye umuntu ashoboye kwikingira akoresheje ibikoresho ibyo umuntu aba yambaye ariko aravura bijya umuntu ashyira ku ntoki ukuntu yifuka kuko urumva hariho ibintu bigoye nk'abantu bavura abagwayi muri ibyo bihugu by'iwacu urabona hari aho uhitana impuzu wambaye utahana imuhira urenza kwitaburiye rero iyo ugiye izo mpuzu wazi zagiye kwimigera nawe ushika bimuhira ugahereza nicyo gituma nk'uko mwabibonye igihe abantu bagwaye ubwa mbere no mu bihugu biteye imbere hagwaye abakora kwa muganga baca bagenda bahereza inshuti zabo muhira rero nuko biraba nk'ubu bunye iyo hateye ingwara mene bizaduka umuntu abantu babikoramwo bakabarondera ibikoresho bikwiye n'impuzu bambara n'ibindi byo kwikingira hanyuma bakahama nabo nyene bagerageza kwimenyereza niba baje kwimenyereza yuko ingwara yabindiranye bakaba bafise ibi by'uko babategura indwara zitaraza kuko mw'ibyo bihugu byacu turazi uko mu bikoko bimwe bimwe mene izo ndwara zirahari si ukuvuga yuko ari byaduka bivuye ahandi akenshi biza bivuye kukuntu abantu twigenza cyangwa ibyo tuba turiko turakora tukaja nk'aho hantu iyo ndwara iri ariko aravuga kare muri Kenya muri Kenya iyo ndwara yigeze kuhaboneka naho nyine mu 1980 hamwe no mu 1980 n'indwi hafashwe abantu batatu gusa niyo myaka yose ni ukuvuga yuko iyo ndwara muri ibyo bihugu by'iwacu irahari mugabo akenshi abantu ntibagwara kubera ntibagenda ngo baje aho hantu mene iyo migera iri nk'ibyo ubwo buhungarema twebwe mu mico yo ngaho iwacu iby'ubuhungarema si cyane hari abandi mu bindi bihugu bya Afurika usanga babujya canke babukoresha ibindi abo rero ni guca usanga akenshi byoroshe kubwira abandura twebwe abandura akenshi babivuye ku isanga
yego murakoze cyane Nestor nibaza ko akumaze inyota muganga Arsene Nestor turacari kumwe Nestor yagiye ariko nibaza ko inyesha yayumvise Billy ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga Billy uratwumva ego Billy ikaze ku ijuru rya Amerika uherere ga Billy
ndi Kigali ndi Kigali
akabazo ka ego akabazo kawe
ikibazo ndi kwibaza ko yenda kubwira ibimenyetso by'indwara ya Marburg wumva biba bimeze nk'ibya Ebola ubundi bwose Ebola yiyoberanyije nka kuriya korona yagendaga yihinduranye ese ubwo imiti ivura nkani Ebola ntabwo yavura iyo Marburg cyangwa urukingo rwayo ntabwo rwakingira iyo Marburg
urakoze utubajije uri hutwo tubazo gabire
ni mu mujyi wa Kigali
urakoze wewe Kigali uratwumva reka inyishu irindire ku radio yego muganga Arsene utubazo twa Billy i Kigali
yego ngahanye mu radio migeri ibiri itandukanye yavuye kwihindagurika hanyuma ku vyerekeye ibyo kuvura nayo nk'uko ari imiti yageragejwe kuri Ebola kubera haba hariho ukuntu iyo migera isa n'isa hariho imiti mubona yuko ishobora gufasha ndabo iyo miti ihari no muri Ebola turazi yuko izifasha atari byinshi cyane naho ishobora gufasha mugabo no muri Marburg OMS yaremeye yuko umuntu ashobora kuyikoresha iyo bikenewe ni kontanza hamwe iyo miti umutubu hari mu bisanzwe no mutubuza yuko umugero ushitse mu mubira kenshi uvuye mu ucuga umugwirirana rero meni iyo miti ifasha kugabanya iryo gwirirana ry'imigera rero na itayibuza rwose iragabanura umuvuduko iyo miti rero OMS yaremeye ko umuntu ashobora kuyikoresha no kuri Marburg iyo bikenewe nk'uko tubizi rero akamaro ukuntu ushobora gufasha nk'ijana ku ijana nayo ibyo nabyo akenshi birapfa naho iyo ndwara iba igeze kuko akenshi ikibazo cy'izi ndwara iyo umuntu yanduye ibyica umuntu si ukuvuga ko umwe si ukuvuga ko iminsi yose yicwa n'iyo migera kuko urose umugera mu mubiri imibiri yacu uko ikoze ikigerageza kuyigwanira rero iyo yigwaniye nayo itegura ibintu byo kugerageza guhagarika iyo migeri ibyo bintu nabyo iyo bibaye rero mu kajagari nabyo nyine ibyo birashobora gutuma umuntu ahwe kuko akenshi rero bitegereza yuko iyo uwo mugera ushoboye kumarana umwanya munini bica bituma rero n'ibyo nuko kuntu umubiri ukora kugira wigwanire hadrama kadragare rebya navyo rero n'ibintu bikora bikorana rero bishobora gutuma umuntu aremba kuko akaje kenshi akenshi umuntu ntamenya nibigeze ko tamenya igi n'inkoko rero iyo bigenze nabwo asanga umuntu aritaze hari nabo usanga n'imigiri yamaze guhera mugabo ukuntu umubiri bakaje hari kabaye mu mubiri kagaca gatuma rero ibi bihimba by'umubiri bikomakomeye nk'umutima cyangwa amasigo bidasubira gukora neza
hanyuma akabazo kabiri ko kumenya nimba ngo nka kujya Ebola gira hindagurika ugasanga Ebola yavuze COVID ngira ngo nimba nta mubeshe yagiye irahindagurika n'amazina kajara hindagurika ubwo Ebola ngo ubwo Marburg yoyo ntiyo bayaragiye irahindagurika ivuye muri Ebola gushika hizoshika nga
oya ni migere ibiri tandukanye naho nahiri mu muryango umwe sinigera yagiye irahinduka dufate nk'ubu ngo Ebola ihinduke icyo cyema Marbe
itandukaniye hega muganga igasahe igasushaje
urumva ukuntu umuntu agaragaza guraba imigera uko ibimeze akenshi umuntu akunda kuraba makanda yayo nabyo nukuri biragoye gusigura mu kirundi rero hariho rero ugiye kuraba amakanda y'iyo migera hariho ibice binini usanga bimeze cyo kimwe n'ibindi usanga bitandukanye
umuntu
ahanini kugira gituma tuvuga ko biri mu muryango umwe rero usanga hari ibintu byinshi bisa hamwe n'ibindi bikeye bidasa
hariho wari we yadusabye nibaza ko Ernesto yasabye ashimitse avuga ati mutubwire kugira ngo tumenye ingene tuyikumira tuyirinda nk'umuntu avuze ati Ebola ihanahanwa gutya hanyuma Marburg na igahanahana gutya mwotubwira uko izo ngwara zibiri zihanahanwa kugira ngo twumve ningene umuntu ashobora kuzirindira icyarimwe zose bivanye ku buzima
usanga nk'uko nabivuze no kuraba uyu iyi migera tuyisanga he ibikoko bya mbere bibika n'ibya buhungarema bunini bunini bumwe bugize yama ujya turaze ku iyo migera ukunda kuba buyifise rero no kuraba abantu ba hariyo abakorayo abashobora kuba babukoramo kubera ubushakashatsi rero abo bategeze kumenya ukuntu bakorana n'ubwo buhungarema ukuntu baba ariko igihe baba ariko barakorana nabo bariko barakora kuri bwo bamenye ukuntu babyifatamo na ibyo nibaza ko atari ikibazo twe ntabashakashaka kuri ubwo buhungarema nimba ntiye rero hariyo n'abandi usanga bakorera mu bisanzwe ibikoko biba byapfuye cyangwa biba byageze ariko nk'ubonye nk'abantu usanga bafite nk'ibikorwa byo mu ishyamba aho baba ari amashyamba manini cyangwa n'andi ibintu biba byapfuye gutyo si byiza kujya kubikora ko cyangwa kugira utikingi ahandi hantu umuntu yandurira ni ibi by'uko hariho umugwaye hariho wamaze kwandura ukuntu iyo turi ko turabafasha nk'ubunye ugasanga ibyo yadashwe cyangwa avuye amaraso bikubwiye ko ibyo niyo umuntu akenshi yandukira ibiri byo rero no kuraba hariyo nk'umuntu agwaye ibintu umuntu atabiri ni ukuvuga yuko ntitura duheba abacu mugabo no kugabanya abantu babaraba ukavuze ibi bintu tutaramenya neza reka uyu wunye ariko aramuraba ntitugice tugenda imiryango yose ngo tugiye kumusuhuza hanyuma ngo umuntu wese aca ava hatwara mu mihano yagiye bitaramenyekana neza ni byiza yuko haba bakeye abo bari hafi bashobora no kuba bamaze kwandura mugabo bataragwara akaba aribo baguma bamuraba abantu ijya mico y'iwacu yuko uca usanga abantu benshi bagiye kumuraba hanyuma umwaka nk'izo ndwara zandukira rwose umwe atagenda agatatwara mu muryango ejo azazotwara ku kazi ibyo rero nibyo zihugerageza nk'ubunye uzi yuko hari ikiza kiri mu micungararo iyo hari ikintu utaba uzi neza ugafata mene ubwo buryo bwo kwikingira
murakoze cyane muganga duce dusubira ku mirongo ya telefone twakira Jean Paul Ricardze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehega Jean Paul
mereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare
akabazo kawe kwa muganga Arsene Nzobandura twagutumiriye
ikibazo nashaka kumenya kuri iyo ndwara kubaza ahantu bitandukaniye na Ebola.
Aho bitandukaniye kweli yabyishuye mugareka tukureke muganga umusubiremo Jean Paul Rindiri nyisho kumbure ntiwari kuri ku radio yawe muganga mwishure mu minota mikenya gucyo nabadufatiye mumva hino mu njahe bumve aho Ebola itandukaniye na Marburg.
Uko nababwiye umugera urahapfa gusosa ni uri mu muryango umwe hanyuma ikindi naco ni ibimenyetso mu bisanzwe bya Ebola na Marburg bihakwa kumera co kimwe kuko benshi bagwara bafise umucano mwinshi bakameneka umutwe bakagira ibyo ngorane zo mu nda hanyuma rero iyo ibyo bya bimaze kugira akacazi ibyo kuva amaraso haba mu mubiri canke mu bihimba by'indani ku ruhu canke mu bihimba by'indani mu mubiri mu bisanzwe ugiye kuraba nicyo gituma izi ndwara nk'uko nababwiye bigoye kuko izi ndwara z'imigera n'abo ufasha ayandi ma infix asanzwe ibyo bimenyetso akenshi urabigira niho bigoreye ofe tuza kumenya yuko ari imigera ya Ebola canke Marburg wari watangiye kuvura ibindi canke wari wiyumvire ko ari ibindi nicyo gituma rero abantu babijejwe bajejwe amagara y'abantu nukwama bari bakurikirana ibyo bintu bakamenya indwara ziri mu karere nk'ibinye n'ibyizwa by'uko MS na Tanzania bica bibwira abajejwe amagara y'abantu mu Burundi mu Rwanda muri Uganda bakamenya ibiriko biraba nk'ubunye hagize umuntu agwara yahora mu ico gice kiri mu iyo ndwara umuntu ariko aramuvura akamubaza aronsi yaronsi ayo makuru akamenya yuko mu byaza gusuzuma canke ibyaza gufata kugira abantu bikingire ibyo akaba yabishize mu mutwe naye handi bimenyetso nk'uko nayo babwiye byinshi birasa
ego ntawe
birasa n'izindi ndwara kuko nawe ubwo gwaye malaria isanzwe uzagufata ushuha canke umeneka umutwe canke ubabara mu ngingo urumva kugira uze kumenya ko atari malaria ari ibihinye uza kubimenya ari uko haciye igihe ari uko watanguye dufate nk'ibyo byo kuva amaraso canke kugira urumva rero igikuru nyamukuru ni iyo umuntu aronse umugwayi akaraba uyu mugwayi hari ahantu yoba yahora mwako karere baza bafise uwo mugera ibyo rero ni namakuru akomeye gose umuntu ategeza kuzarabazanya hamwe n'ibi nababwiye by'uko umuntu ategeza kugira ibiryo gucungera indwara ziba ziriko ziragenda ariko yari ikintu kibaye nk'ibindi n'ivyiza bakoze yuko hari abantu babonye bishwe n'indwara batazi bakaca bakira bakaja gupima icyo ni icyo kintu umuntu ategezwa gukora umwanya wose mu gihe abajejwe amagara yabo.
Yego murakoze cyane ngira ngo Jean Paul aratahuye yuko Ebola ari mu vyara wa Marburg niko twobifata kugira ngo vyorohe cyane birafitaniye isano rya hagufi na hagufi hanyuma ga muganga hari muri rusangi aho uno mugera umaze kwibonekeza muri kahise kuva ya myaka mwatubwira abantu bakiva muri Uganda gushika bagende mu Budage ni ku migabane yose Amerika hehe na hehe aho umuntu amaze kumva ni hehe
umuntu agiye kuri abo bantu bagiye baragwara mu myaka itandukanye dufate nko igihe batangura kubona ubwa mbere aho hari mu 1967 mugabije ntibisigura yuko atabantu baba barapfuye imbere yawo umuntu ntabimenya ntanikubera umuntu yatomboye akagwara abantu baba mu ibyo bihugu umuntu afitiye uburyo bwo kubisuzuma naye handi ugiye kubirava abantu bagiye baragwara bose bari bafise isano ry'uko bamwe n'abagwara bageze mu bindi bihugu wasanga bari bavuye muri Afurika iraho twovuga yuko iyo ndwara iri muri aka karere
k'Afurika
kuko nk'ubu unyugiye abandi bantu bigeze kugwara hari abantu batatu bagwaye bo muri Afurika y'Epfo abo nabo basanzwe bagwaye bavuye muri Zimbabwe iyo bibaza yuko aho abo bari banduriye muri Zimbabwe abandi nababwiye n'abajya bagwaye mu 1987 hamwe na 1987 abo hagwaye abakenya hagwaye abantu bari muri Kenya batatu aho naho rero mva bibaza yuko ari umuntu yari yagwariye hiyo mugabo wundi muntu bigeze kubona yagwaye atabuye muri Afurika hari uwagwaye mu 1990 agwarira mu Burusiya mugabo nawe yari yagwaye yanduriye muri laboratoire y'ubushakashatsi urumva usanga ari ahantu bariko bigira iby'ubushakashatsi bujanye n'imigera usanga rero naho urumva nta nibaza ko yari zari ibyo bariko barasuzuma hanyuma ntibabikora neza ubwiye kubiraba rero ico benshi bahurira ko naho wasanga hari uwagwariye muri Amerika ubundi akagwarira mu Burundi wasanga benshi bagwara bavuye bavuye mu bihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika bamaze kubitoramo ni Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, Zimbabwe na Afurika y'Epfo barigeze kubisanga.
Umuntu yumva ivyo muvuze ivyo bihugu bitandukanye mutubwira ico twa kwita ama condition abafavoriza yuko iryo herekana ryo mugira rihaba yovuga ko ari nk'ivya na hari ibi nahari
ikintu cya mbere cyo kugira ni kuraba ibyo bikoko icyo giko ibyo bikoko bisanzwe biba uwo mugera biwufise ntahantu hari bwa buhungarema bumwe namye mvuga bwa buhungarema bunini iya sindi ukuntu babyita mu Kirundi hari ubuhungarema burimo imice myinshi yaburya hari ubwo usanga ari bunini rwose usanga butandukanye na burya dusanzwe tubona rero ibihugu ico byinshi bya bihugu bihuriramo ni ibihugu birimo mene n'ubwo bungare
murakoze cyane twakire na Augustin Noble ni nawe atatubera umukunzi wacu wa nyuma twakire muri sanga ino munsi Augustin ikaze kuje kujya Amerika mu ntara ya Rutana akabazo kawe kwa muganga wihuta ko dusigaranye iminota mike cyane turakumva duga ku ijambo wihuta
abana batse ati odofira mbaje muganga manje kumurambuka cyane
unyarutse kukusigaranya amasogonda make nka ku tukaca dusuzera nawe ni
kwara mu kugati otofira ni so mira ko tafikeme ni so tawo
sindakumva neza Augustin ngo
ati yo twagira
ibimenyetso birango mugwa ndagwa kino kibazo yacishuye tugutumira gusura kumva kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio ya Tuvewa akaburungu ko mugira umunsi mwiza mu Rutana kwera umwanyu tujanye twari kumureka akakwishura ariko urasura kucumva yacishuye ugira umunsi mwiza eko muganga Arsene Nzobandora akajambo kanyuma mutekereye abari ko baratwumva nakahe
agajambo ka nyuma nashaka gutekereza ariko baratwumva ni uko kuzerekeye ibyo gutunganya amagara y'abantu izi ndwara z'amaho kandi tuzoguma tuza turabona izi ndwara z'imigera uretse ko zimwe ziza ziraza izindi zimara kanya aragahengwe nibaza yuko ibihugu byacu byogerageza mu gihe biba biri kubitunganya ibyerekeye amagara y'abantu bakaraba yuko bugira urwego rugerwe mene ico gisata rukama rufise ibintu ubushakashatsi bugezweho hamwe no gushobora gupima izo ndwara kuko kugira ushobore gukinga mene izo ndwara bisaba yuko ushobore kuzipima ukazimenya zitararanda gata hanyuma ugashobora rero gufata ingingo bijanye kugira ushobore gukingira abarwayi n'abandi banyagihugu umuntu abaje
murakoze cyane
hano batayikorera ariko baratwumviriza
murakoze cyane rwose muganga Arsene Nzobandora nkibutsa yuko muri umuganga arangura imirimo yiwe mu gihugu cha Suede mu muhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga mukaba musanzwe muri cigera c'umuyobozi adeje gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka Kalmar ko museruko bushira uburengero bwa Suede ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kubituma ko muze mutwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi mutugamburukire kugira muze gutanga umuco ku bibazo bitandukanye biba didi bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu
muri bikeyi dushoboye no kuri tuzabisangira n'abandi
turashimye cyane ku ijwi rya Amerika Abandi dushimiye ni mwebwe ncuti bakunzi mari muduteza amatwi muri rya nino kwisi turashimiye abo twashoye gusangira ikiyago bakabaza ibazo bitandukanye kuri micro muri studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika mari kumwe na Joy Diana ni nahazwe ni Joy nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga 10 umunsi mu mvaca ryi shingiye cyane ku mugera wa Marburg umaze kwibonekeza muri Tanzania no muri Guinée Equatoriale nshimire vimva mutima Nadia Nadia Taha hamwe na ingenieur Ellen bari kumwe muhinga bw'ivyuma ni wo batumye amajwi abashikira aho mwari ko muratwumviriza muherereye tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ahanje turongera mu biganiro byacu biri imbere.